mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi turavugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Mu Rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza ya Busogo bakora divayi mu mashu.
Twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se
uyu ni Yves Uwase, umwe mu banyeshuri bakora bakoze ubushakashatsi nyine bwavuyemo divayi yo mu mashuri mu mwanya mu makuru arambuye. Izindi ngingo z'ingenzi mu Burundi, umunyamakuru ufunze Florian Irangabiye ararwaye cyane, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iramusabira uruhushya rwo kujya kwivuza. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres aratabariza isi yugarijwe n'ubushyuhe butarabaho, ati ni nk'amazi abira. Naho President Vladimir Putin w'u Burusiya arizeza Abanyafurika impeke zitubutse kandi ku buntu, bari kumwe mu nama mu mujyi wa Saint Petersburg mu burengerazuba bw'u Burusiya. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga ku isi yarengeje urugero rw'ubushyuhe butarabaho kugeza ubu, arasaba amahanga gufata byihutirwa ingamba zikomeye zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Fidel Niyongabo araduye inkuru.
Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kane mu gisagara cya New York, Guterres yavuze ko ubushuhe burengeye urugero buriko bwibonekeza muri iki gihe mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko iza isi itegerezwa guhagurukira byihutirwa. Yatangaje ko atangiye kako ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 ariko kwezi kuranzwe n'urugero rw'ubushuhe rutari bwibonekeza imbere yaho. Guterres yatangaje ko ingaruka zihindagurika ry'ibihe atagaseseshwa rumuri ko ari kibazo giteye ubwoba kandi ko ibi ari intango gusa. Antonio Guterres yavuze ko ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe zerekana ivyo abahinga bavuze inshuro zitari nke bagabisha makungu. Kubwiwe si ibintu bitangaje, ahubwo ngo igitangaje n'umuvuduko w'izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe. Yarasemereye inshuro zitari nke ko hofatwa ingingo zikomeye zihutirwa ku nkurikizi zikomeye zihindagurika ry'ibihe. Yasubiye gutunga urutoke igisata cy'amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije ko ari cyo soko rikuru ry'icyo kibazo, imbere y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe bitegekanijwe ko azokwakira mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka. Guterres yasabye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi kuba byavavanuye n'imyuka igeramira ibidukikije mu buryo bushoboka bwose imbere y'umwaka w'2040, ku bihugu biriko biratera imbere navyo imbere y'umwaka w'2050.
Tuve hano muri Loni tujye muri Repubulika ya Centrafrika, aho abaturage bazatora itegeko nshinga rishya kuri iki cyumweru rishobora gutuma President Touadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe rero barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora. Fidel Komeza.
Touadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016, yongera arasindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byo kuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu, bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Touadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrika, kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora, akaba yabateye akamo ko gutora ego kubwirizwa shingiro. Yamara 8% rw'abatavuga rumwe na leta rwasabye abanya Centrafrika kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Urunani rwasabye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu kutaja mu bibanza by'amatora, ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Perezida Touadera yasabye Burusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike by'igihugu. Centrafrika, igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, cyaragize ibibazo bikomeye by'umutekano kuva cikukiye umwaka w'1960.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida Vladimir Putin yafunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya. Iyo nama irabera mu mujyi wa Saint Petersburg. Yabwiye abayirimo ko mu gihe gito cyane agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke, uburo n'ingano. Fidele nanone komeza.
Mu ijambo yashikirije abitabye inama igenewe imigenderanire hagati y'Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cyane w'intete muri uyu mwaka w'2023. Yavuze ko yiteguriye gusubira Ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa Afrika, kandi ko azokubahiriza ubuhara bw'igihugu ciwe mu gutuma ata kibazo cy'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu. Perezida Putin yabwiye abari mu nama bishyuye mu kumukomera amashiko yiteguriye guha ibihugu bya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea hagati y'amatoni 25,000 n'amatoni 50,000 y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cyose mu mezi atatu canke ane ari imbere. Putin yabwiye abitabye inama iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg ko ibirenga ibice 70% by'intete Ukraine yashoreye mu mahanga hisunzwe amasezerano irangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo ugereranye, harimwo ibigize umuryango w'umwe bw'Uburaya. Yatangaje ko ibihugu bikenye nka Sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu by'intete Ukraine yashoreye mu mahanga. Vyitezwe ko amasezerano atari make ategwa kwikuma mu nama ihuza Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru Moscou mu mwaka w'2019, biri mu mugambi w'Uburusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa Afrika. Uburusiya utangaza ko ibihugu byo muri Afrika 49 kuri 54 byaserukiwe mu nama yo mu gisagara cya St. Petersburg, harimo abakuru b'ibihugu 17 n'abakuru b'amareta 4.
Mukomeje kumva amakuru mwateguriwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Muri Nigeri, abagabo b'ingabo zose uhereye ku mukuru wabo General Abdou Sidiku Issa batangaje uyu munsi ko bifatanyije na kudeta y'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Bavuga ko badashaka ko Nigeri iba umuyonga, amahanga aramaganira kure iyi kudeta yahiritse perezida witorewe Mohamed Bazoum. Fidele nanone.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye na perezida wa Niger mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, akaba yamugaragarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushigikiye zivuye inyuma nk'umukuru w'igihugu cya Niger yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. Blinken yabitangaje mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru ari mu gihugu cya Nouvelle-Zélande mu rugendo rw'iminsi ibiri arimo muri icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu, umutegetsi mushasha w'ishyirahamwe ry'ubufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO, perezida wa Nigeria Bola Tinubu yatangaje ko perezida wa Benin Patrice Talon azoja muri Nigeria mu gikorwa cyo guhuza impande zihanganye muri icyo gihugu. Talon yari i Abuja mu nama na perezida Tinubu. Ivy'uko azoserukira ishyirahamwe CEDEAO cyangwa azoba agiye ku giti cyiwe bwite mu mabanga y'umuhuza ntibitomoye. Mu byo yatangaje imbere y'uko agira urugendo muri Niger, perezida Talon yatangaje ko uburyo bwose buzokoreshwa mu gihe bizoba bikenewe kugira ibwirizwa nshingiro risubiye kubahirizwa muri Niger. Yamara yavuze ko mu bisanzwe ibintu byotegerezwa kuba mu mahoro no mu bwumvikane. Perezida Talon yatangaje ko ibibaye muri Niger biteye amakenga bihagije ku buryo ishyirahamwe CEDEAO na perezida wa Nigeria Bola Tinubu igihugu cyiwe gihana urubibe na Niger no mu gihe n'igihugu cyiwe cya Benin gihana urubibe n'icyo gihugu, bategerezwa guhaguruka ikibazo cya Niger bagafata ingingo byihutirwa.
Dushimire Fidele Niyongabo tugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu rero, nimudukurikire no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Imiryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba Leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza. Aya mashyirahamwe asobanura ko afite ibibazo, Florian Ingabiye afite ibibazo byo bikomeye by'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire. Irangabiye afungiye muri gereza ya Muyinga. Ni inkuru ya Eloge Wigikaneza.
Mwitangazo mujyango mpuzo mahanga uhana yagateka kamenyesha makuru CPJ wasohoye uvuga ko ubuzima bw'umenyesha makuru Florian Irangabiye ubangamiwe uvuga ko ufatiye ku makuru wahawe n'amasoko yuzuzanya umenyesha makuru asanzwe afite ikibazo cy'ubugwayi bwa hasima byunyutse mu igiro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi kugeraho byanka nuko avuga iryo tangazo ryongera ko kwamaze amezi atatu atamerewe neza na buhoro iryo Amerika rimaze kubona iryo tangazo ryakuye mu zoki mumo aserukira CPJ mu karere k'ihembe rya Afrika yatubwiye byatumye amagara ya mugenzi wacu akomeza
We understand that the prison conditions where she's staying near a kitchen, but also the weather in Muyinga is part of what is exacerbating.
Imibere hafunzwe mu hafi igikoni cy'ibohero, ariko kandi n'ikirere cy'i Muyinga niyo ntandaro yo kubangamirwa kurusha kw'amagara yiwe. Hari abaganga baroye kumuraba mu mezi ashize, baramwandikira imiti n'ibindi bimufasha guhema. Mugabo ibi ntacyo bivuze urabye ubugwayi bwiwe, kuko aracyafungiwe muri iyo mibereho nyine. Y'Ubugesera icyo dusaba leta y'u Burundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane by'umwihariko ni uko bamenya ko bafite uruhara rwo kumenya ko uwo mukenyezi ari mu nzu y'imbohe yabo yitwararikwa bihagije kandi bigakorwa byihuse kandi bikaba buri munsi
Hashan Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda nawe yabwiye urya Amerika mu kiganiro cyihariye ko hamaze gukorwa igisabo cyo kurungika umenyesha makuru irangabiye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahari abaganga n'ubuvuzi bihagije hafatiwe ku bugwayi bwiwe yibutsa ko ari inshingano za leta kwitwararika ko amagara y'imfungwa atabangamiwe
Les autorités burundaises sont obligées à assurer que les conditions de détention ne sont pas nuisibles à la santé des détenus ce qui ne semble pas
tegerezwa kwitwararika ko imibereho abanyururu barimwo idatuma ubuzima bwabo buja mu irinde ariko biboneka ko atari ko biri mu ibohero ry'i Muyinga haramaze kuba igisabo cy'uko Florian Irangabiye yungururizwa i Bujumbura icangombwa ni uko abategetsi bitwararika ko avugwa bihagije atagahaze ibyo rero niba bidakunda i Muyinga kandi niko biri birihutirwa ko aca yungururizwa mu ibohero bishoboka
Muzoki mu materukira CPJ mu ihembe rya Afrika yibutsa ko umukenyezi w'abana babiri yujuje imyaka 35 kuri uyu wa gatatu atarakwiye no kurara mu nzu y'imbohe n'ijoro rimwe.
But let us also not forget that we're talking about
ariko ntitwibagire ko turi ko tuvuga umuntu yafunzwe arenganijwe niwo muzi w'ikibazo unaganisha ku nyishu Florian Irangabiye ntabwirizwa kuba mu munyororo kandi ategerezwa kurekurwa
and she should be freed
Na Nicholson Ishirahamwe akorera ryatanguje urugamba rwikiriwe rekura Florian Irangabiye yunga mu rya Muzoki
Generalement, nous continuons à demander sa libération immédiate et sans condition.
Mu bisanzwe dukomeza gusaba karekugwa atashyirinze gusabwa. Ntiyari no kuba yarafunzwe kubera hogwa umwuga yemerewe n'uburenganzira bwiwe. Ntiduhengeshanya gusaba ko arekugwa vuba bwango.
Amasoko yagaragaye mu muryango wa Florian Irangabiye atashimye ko umwidondoro wayo umenyekana kubera imbo z'umutekano bemereye ijwi rya Amerika ko amaze igihe afite ikibazo cy'amagara kandi ko yavukanye umuga bwa hasima twagaragaje kurondera umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona telefone y'ubwa mbere yitabwe n'undi muntu mu nyuma ntiyasubira kwitaba Prosper Ntarwamiye nawe umuvugizi wa leta yishuye ijwi rya Amerika mu rufasoni rwinshi ati ntacyo ndabivuga ko koko leta ntacyo yantumye kubivuga ko Mu ntango zo kwa gatanu uyu mwaka umucamanza w'ingururizo yagumijeho igihano cy'imyaka 10 umukenyezi Irangabiye yari yahanishijwe mu ntango z'umwaka uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani 2022 avuye mu gihugu cy'u Rwanda niho yabaharaheze imyaka irenga 10 yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta Umwanditsi adasanzwe wa ONU araba ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi yavuze mu minsi iheze ko ifungwa ryiwe ari kimwe mu byerekana ko kugeza ubu abategetsi b'u Burundi batihanganira na gato wowe sashikiriza icyiyumviro kibavuguruza canke kidasa n'ibyo bifuza Fortuné Gaetanzongo yongeye ko ko ariho nyango by'agateka kazina muntu kugera ubu ku mugabane wa Afrika n'ahantu hatatu honyene haramenyesha amakuru w'abakenyezi bafunzwe ni mu Burundi muri Somaliland na Ethiopia nk'uko bitangazwa na CPJ mu mategeko y'u Burundi Florian Irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa ayo ni ukunguruza muri sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya Musanze ibusogo batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Umwe muri bo Eva Uwase ari mu imurika ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi riri Kigali, yagiranye ikiganiro cyihariye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se ibyo dukonsoma tunyweye. Twebwe rero twazanye umwihariko yuko iryo shu dushobora kuribyazamo ibinyobwa bitandukanye. Dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu, tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuvanze n'inanasi.
Iyo nzoga iza imbezi ite?
Iyo nzoga impamvu yitwa inzoga nuko ari igisindisha, ifite volute cyangwa se alukoro yo ku kigero cya 12%. Yego, hanyuma jiyo ni ikidasembuye twakozemo kugira ngo na ba bantu batanywa agasembuye babashe kwisanga mu kinyobwa gikorwa mu gihingwa cy'ishu.
Ubusanzwe ishu by'umwihariko mu Rwanda rimenyerewe nk'ikiribwa abantu bategura ku meza mu mafunguro yabo. Igitekerezo cyo kumva ko byavamo inzoga rikavamo mutobe cyaje gute?
Yego, murakoze. Igitekerezo twagikuye mu baturage duhura nawo mu buzima bwa buri munsi. Urugero, aho kaminuza yubatse igihingwa cy'ishu kirasuzuguritse, usanga nibura rigura igiciro cya 50. Twaricaye rero turavuga ngo ishu rigura 50 rikaba rifite n'umwihariko wo kuba ryangirika vuba, ngira ngo murabizi. Twaricaye tureba ngo twabibyazamo iki bitangirika vuba kandi n'agaciro kabyo ku isoko tukakongera. Nibwo twicaye rero nk'abanyeshuri tujya inama dukora ubushakashatsi, dusanga dushobora kuribyazamo iyo ji n'iyo nzoga.
Kugira ngo inzoga izaboneke binyura mu zihe nzira?
Dufata ishu rero tukariceka neza, ufite imashini yabugenewe idufasha kurisya, hanyuma ibyo duseye tukabiyungura tukabona umutobe w'umwimerere w'ishu. Uwo mutobe niwo tuba dukeneye kugira ngo dukore ya nzoga ndetse na ji yacu. Uwo mutobe rero tumaje kuwubona kugira ngo dukore inzoga, twarebye dusanga isukari iba ikenewe mu nzoga, uwo mu ishu wonyine ntuhagije, ahubwo dukeneye kuwongera isukari kugira ngo inzoga yacu izashye vuba. Rero twifashisha undi mutobe nawo uva mu gihingwa duhinga cyane mu Rwanda cy'inanasi. Uwo mutobe tuwuhuje rero dutari inzoga mu gihe cy'amezi 6 twari tuyibonye. Icyo twongera mu cyonyine mu nzoga ni umusemburo, hanyuma kuri ji y'ishu wa mutobe iyo tuwubonye isukari irimo mu ishu iba ifite ikigero dupima twifashishije imashini yabugenewe, tukabona ikigero cy'iyo sukari, hanyuma byaterwa n'umuntu uzanywa iyo ji tukaba twakongeramo isukari iva mu ruganda ariko ku kigero cyemewe na n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa mu Rwanda bizwi nk'ama BRICS.
Nk'umunyeshuri uri mu itsinda ryatangije ubwo bushakashatsi, ejo hazaza urahabona ute, na cyane ko ku isoko ry'u Rwanda ubushomeri buravuze ubuhuha?
Yego, murakoze cyane. Nk'umunyeshuri nkurikije uko twatangiye byari bigoye igishoro nk'uko bivuze ubushomeri mu rubyiruko burakaze, ariko ejo heza nk'umunyeshuri ndabibona. Ubushakashatsi narabutangiye ariko ejo ndahabona neza, cyane ko izi produits mu minsi mike ninzishyira ku isoko nzatangira kwinjiza amafaranga, bityo no mu rubyiruko rugenzi rwanjye bamwe nkabaha akazi mu gukora za nzoga no mu kuzitwara no kuzicuruza, byose tuzaba dukeneye abakozi. Urumva ejo hazaza ni heza nk'umunyeshuri uzabusohotse agiye ku isoko ry'umurimo asoje amashuri azwi nka kaminuza. Tuzajyana ubumenyi ariko tujyanye na produit, amafaranga ziyongera dutange n'akazi.
Bwana Uwase umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, ndagushimiye ku kiganiro waherereje ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze cyane, ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi, dusubire yombese. Mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi. Ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mukuguru iwaniro jawegwa nindero hamwe na magara yu gwaruka. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Profesori François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira rubandanye rugwa mu kaga gaterwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati
ihangiro nyamuku iwaniro Nuguterera icyo cyose cyotuma indero fatiye ku magara meza no kubaho neza birabaga no rwaruka iyo bishyiriraho kuba byiza na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rwibagirika hagati y'iterambere ry'isi no gutsindatara mico kama kugira habe iterambere rirambye.
Ugwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure. Ababangamiwe cyane na bigeme. Uko kutamenya rero kwa makwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo navyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenga. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa agatoke kandi ntatabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabare afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Icyo bivye icyo bimbura iyo niguruka yisunze igiti aho usanga mu miryango umukenyezi acuritse umutwe kuri WhatsApp, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri WhatsApp, umwana ugasanga ari kuri Facebook.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu.
Abana babesha ababyeyi ngo hariho n'ikigwa cya Facebook turakeneye amahera kuko ari kuri Facebook buri mwana yamubeshe icyo cyose mu birahari.
Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basanze ibiharuro biteye akoba. Abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'392. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 553 47 ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'8,385. Ku bijyanye n'inkurikizi z'izo mbanyi abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara y'umukigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko intambwe imaze gutegwa si nini cyane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza Sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswe akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture wisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobore gufasha amagara yabo. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Nkubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashobora hafi 200. Muri ayo ukaza usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 800. Ni ukuvuga hariho amavuriro yandi menshi ashobora kuba magenzi w'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Thierry Vendayishimiye rakoze kutugezaho iyi nkuru rero ku magara y'urubyiruko mu Burundi. Guhera ejo kuwa gatanu kugera ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani mu mikino y'intoki ya basketball, u Rwanda rurakira irushanwa rya 26 ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu rwego rw'abagore. U Rwanda ruravuga ko ikipe yarwo yiteguye neza. Jean-Claude Munyandinda arabiduha neza.
Amakipe y'ibihugu 12 bya Afrika agiye guhanganira mu mikino ya Bekare na Iremera hatana igikombe cya 26 ku makipe y'abagore. Umukino ufungura uteganyijwe saa 5 n'igice z'igitondo ku isaha ya Kigali hagati y'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakobwa b'abanyarwanda kazi bategerejwe mu kibuga guhera saa 12 z'umugoroba aho bagomba gucakirana na Cote d'Ivoire. Umukino wa kabiri y'ikipe y'u Rwanda muri rushanwa rya Afrobasket mu bagore bazawukina ku cyumweru aho bazahura n'ikipe y'igihugu ya Angola, nawo uzatangira saa 12 z'umugoroba. Ku ruhande rw'u Rwanda abafana babukereye.
Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu azagukorera Rwanda. Nyarwanda banyarwanda kazi murabizi ko Afrobasket yaje muze dushyigikire bashiki bacu barumuna bana abana banyu muze mutuze arena turashaka kufana n'imbaraga nyinshi duhagane ibihugu by'ibihangange.
Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda basketball bavuga ko bizeye umusaruro ushimishije muri rushanwa. Kuri bo imyiteguro yagenze neza ugereranyije n'amarushanwa yo mu minsi ishize. Uyu ni Charlotte umugwaneza.
Ushize byagaragaye ko twiteguye igihe gitoya ariko ubu ngubu twagerageje kwitegura igihe gishoboka kandi nanone bashyizemo imbaraga twese hamwe rero n'udushyira hamwe nizera ko bizagenda neza kurusha uko byagenze mbere. Turabizeza ko tuzagerageza gukora neza kandi tugashyiramo imbaraga kurenza izo twakoresheje mbere.
Bamwe mu basesenguzi b'umukino basketball basanga ikipe y'u Rwanda itazoroherwa nubwo izaba ikinira mu rugo. Uyu ni Egide Niringiyimana umunyamakuru w'imikino.
Urumva Angola twebwe turi hejuru twe nta bakinnyi dufite bashobora kuba badupermeta kuba twatsinda Angola. Ntabwo rwose wenda nidukora ibitangaje tuzatsinda Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yo dushobora kuyitsinda ariko nabyo simbihamya kubera ko urebye uko abakobwa bacu bahagaze rwose biragoye cyane gushobora kuvuga ngo hari ikipe dushobora gutsinda kubera ko nta myiteguro mizima dufite. Abakinnyi bacu bari ku rwego rwo hasi wenda iyo ngiyo ishobora kuba ari factor chance yo kuba yadusunika kubera ko tuzaba turi gukinira imbere y'abafana bacu. Ariko erega hari ikintu tugomba kumenya, dushobora kuba turi gukinira iwacu ariko nanone ugasanga abakinnyi tugiye gukina nabo bamenyereye gukina imbere y'abafana kurenza uko twebwe tubitekereza.
Muri rushanwa rya Afrobasket mu cyiciro cy'abagore amakipe agabanyije mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Angola na Cote d'Ivoire. Itsinda rya kabiri rigizwe na Cameroon, Guinea na Mozambique. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Senegal, Uganda na Mali. Naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Irushanwa riheruka rya Afrobasket ku makipe y'abagore ryabereye Yaounde muri Cameroon mu mwaka w'2021. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria niyo yegukanye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya Mali amanota 77-59 ku mukino wa nyuma. U Rwanda rugiye guseruka ku nshuro ya gatatu muri iyi mikino. Ubwa mbere hari mu mwaka w'2009 Antananarivo muri Madagascar, naho ku nshuro ya kabiri hari mu mwaka w'2011 i Bamako muri Mali. Ikipe y'igihugu y'u Burundi ntabwo iritabira na rimwe iri rushanwa. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Irushanwa rero ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu rwego rw'abagore muri basket rizatangira ejo kuwa gatanu i Kigali, rizarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani, rizaba ari irya 26. Imiryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba Leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza i Bujumbura. Iyi miryango isobanura ko Irangabiye afite ikibazo gikomeye cy'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire afungiye muri gereza ya Muyinga. Iyi miryango kandi ivuga ko Irangabiye akwiye gufungurwa vuba nta yandi mananiza kuko azira ubusa. Nk'uko rero iyo ibivuga, yakatiwe imyaka 10 yo gufungwa mu byo aregwa harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu Rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya Busogo muri Musanze batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Ikinyobwa gisembuye kiri mu rwego rwa divayi bayitara amezi atandatu. Radio Ijwi ry'Amerika, banywanyi bacu ndabashimiye cyane. Naha amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ahumurije rwose muri bamudatenguha tubashyira ku mutima buri gihe maze rero mugira umugoroba mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.